Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio gatanu i Washington DC. Umunsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi. Ku nshuro ya mbere ku Ijwi rya Amerika na cyane cyane mu kiganiro muri sangacu uyu munsi, tugiye kuganira n'umupfasoni hamwe n'umutambukanyi wiwe. Uwo mupfasoni twari twarigeze kuganira nawe ku bibazo yagize inyuma yaho umugabo wiwe ahunze igihugu kubera ibibazo bya politike mu Burundi. Uno munsi we hamwe n'umugabo wiwe baraza kutuyagira baducire ku mayange y'ukuntu ibyo bibazo bya politike byahungabanyije urugo rwabo gushikaho rushaka gusenyuka. Kubera ukwizera Imana yarababaye hafi irabarindira urugo mu bibazo byinshi bagiye baracamwo ikiringo cy'imyaka ibiri. Abibuka icyo kiganiro twagiranye n'uwo mupfasoni aho yatuyagiye akamaro ko kugira abagenzi mu bihe bitoroshe. Yaratuyagiye kandi yuko umugabo wiwe yahoze mu bagwanya ukwitoza kwa Perezida Petero Nkurunziza mu 2015. Uyu mugabo yahavuye ahunga aja hanze y'igihugu, umugore wiwe asigara ararira abana ari wenyine. Abo bantu bompi nibo batumire bacu mu kiganiro cy'uyu munsi. Kaze mwese mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Nkuko bisanzwe nimero ya telefone mushobora kubaza ibibazo mugashikiriza ivyumviro ni 1-202-441-931. Ndasubiramwo, nimero ni 1-202-441-931. Kaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Tuvuye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Ikiganiro cy'uyu munsi kizakwibanda ahanini ku buzima bw'umuririmbyi bamwe bazi mu Burundi ku izina rya Dudu, yitwa Justine Uwimana. Twari twarigeze kugirana ikiganiro mu mezi yahera mu kwezi kw'icyenda ku bibazo yaciyemwo kubera ibibazo bya politike igihugu cyaciyemwo, igihugu cy'u Burundi cyaciyemwo mu mwaka w'2015. Reka dufuze kamwe mu karimo turirimbo Dudu aririmba. Ni umuririmbyi w'indirimbo z'Imana, bamwe muri mwe mushobora kuba mumuzi mwumvise kano karirimbo kitwa Mana yacu ni nziza.
Oh,
Ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda uwo ni Justine Uwimana batazira Dudu. Mu kwezi kwa 10 kumwaka uheze mu kiganiro cerekeye ubuzima bw'abakenyezi twaraganiriye n'uwo mupfasoni w'umuririmbyi yitwa Justine Uwimana batazira Dudu. Kubatamwibuka uwo mupfasoni twaganiriye ku kamaro ko kugira uwundi mugenzi w'umukenyezi canke abagenzi b'abakenyezi bakugarukira ko mu bihe bitoroshe. Uwo muririmbyi Dudu yagize ibibazo inyuma yaho amagume atanguriye mu mwaka w'2015. Aya magume yatumye Dudu n'umugabo wiwe batandukana, mbere Dudu atangura kwibaza niba umugabo wiwe ashobora kuba yari nitabye Imana aho yari mu buhungiro. Ivyo bibazo Dudu yagize akabyita igihuhusi mu muryango wiwe, ahanini byatumye n'ivyiyumviro vya politike atarahuje n'umugabo wiwe. Umugabo wiwe yari mu batari bashigikiye ukwitoza kwa Perezida Petero Nkurunziza mu mwaka w'2015. Muri ico kiganiro twagiranye na Dudu mu kwezi kw'icenda, yaratubwiye ukuntu umugabo wiwe yagendanye n'abanyepolitike bagwanya ubutegetsi ico gihe, bakanamwemerera ibintu bitandukanye vyabaye bimwe mu vyatumye afata ingingo yo guhunga. Nyamara nk'uko Dudu yabitwiganiye ico gihe, abanye politike ntivyagenze uko bari bavyifuza uko bifuza ko bigenda mu gihugu bahavuye bahunga maze baca baja mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini umugabo wewe umugabo wa Dudu ajana nabo mu gihugu cy'u Buganda Dudu yagiye kumenya ko abo banye politike basize umugabo wiwe mu Buganda aho amenye yuko ababandanyije bobo babandanye injizira baja mu bihugu vya Buraya aho bari basanzwe bafise ubwene gihugu mu mwaka uheze inyuma y'imyaka 2 mu buhungiro n'inyuma yaho kandi yumviye ku mukenyezi wiwe avugiye ku radio ijwi rya Amerika afise amakenga menshi yuko umugabo wiwe ashobora kuba yaritavye imana akongera gasaba uwo mugabo wiwe kwaho iyo bari hose iyo tahuka kuko igihugu gitekanye uyu mugabo yarumvise akamo umukenyezi wiwe ya araheza aratahuka tutarinze kurangira rero abo bantu babiri umugabo n'umugore wiwe nibo batumire bacu mu kiganiro muri isangacu uyu munsi bagiye kutwiganira uko vyagenze inyuma y'ico kiganiro ku ijwi rya Amerika cavuze ku buzima bwabo haciye amezi 3 kaze mwese rero mushikirize ibazo n'ivyumviro ku buzima bw'umuririmbyi Dudu n'umutambukanyi wiwe tubibutse nimero mushaka guhamagara ko ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 reka twakire rero batumire bacu mu kiganiro cy'uyu munsi Justine Uwimana batazira Dudu wiriwe neza kaze mu kiganiro muri sanga
Ikome kaze murakoze kuduha ikaze
murakoze cyane ndakeka muri kumwe n'umugabo wawe nawe nyine ni umutumire wacu mu kiganiro cy'uyu munsi ni bienvenue kagisye ndabaramukije mushinga mahaye
ndabaramukije cyane
ndazi ko telefone mu kanya gaheze tuko turabarondera yigeze kutugura ariko ndizeye yuko biza kugenda neza turabahaye ikaze cyane tuhereye kuri mwebwe mushinga nahe deka tuhere kuri Dudu ahubwo tuhereye kuri mwebwe Dudu urazi impamvu twakugarukanye mu kindi kiganiro nuko imana yawe watubwiye mu kwezi kw'icenda yagukoreye igitangaza dushire ku mayange Dudu
igoma cyane imana ni nziza niyo kwizerwa igira neza ibihe byose iyo umuntu ayisenga ko imana yarankoreye neza kiganiro hari imiryango myinshi yugurutse nukuri ndashima imana cyane
yego ubu tubwira bimwe mu by'imana yagukoreye ari nayo mpamvu tugiye kuganira uno munsi
egome mu by'imana yankoreye nuko nyuma ya kijya kiganiro twatanze kuri Voix d'Amérique jewe nyine nari nagitanze ngomba kwishimira imana kumbe imana yabanye nanjye ko yanzigamye mu myaka ibiri irenga tutari kumwe n'umushinga ntahe ariko imana yahavuye hakiramo inzira idasanzwe nawe nyene imana yahavuye nkugura umuryango aragikurikirana aracumva biranamukora ko cyane atangazwa n'ingene abo ashobora kuba yariyumviriye ko atari abatware beza aribo bambaye hagufi na cyane cyane umutambukanyi w'umukuru w'umuryango wiwe nyene bambaye hasi cyane n'umuryango wanje byaramukoze ko cyane atangura rero kundondeza akoresheje za Facebook uko urumva nawe nyene mu nyuma yapfuye yambwira ko aho yari ari atakomunika yari afite nace kuri izo za Facebook rero ubwa mbere ho nibaza ngo ni abantu bashobora kuba ariko barakoresha Facebook urazi ko hari igihe badupirata bakazikoresha ariko mu nyuma ndumvikiye agafoto ntazi nahavuye menya ko ari ariwe ariwe ari karandonda ego hanyuma abo yatanguye nyine asa n'umuntu yuzuye agahinda n'umubabaro afise umutima wihanye cyane ambwira ati mbabarire kandi mbabarire kuko uko niyumvire uko ibintu byari bimeze ko biri uyu munsi mufatindwa cyane bifuza guca bugufi ndabari kigongwe uhereye ku mukuru tambukanye wiwe inzego na cyane cyane n'umuryango cyane cyane twebwe n'abana kuko twari twarakomeretse cyane rwose kubw'ibyo bitwabanye twaba twibanye twenyine tutamubona hanyuma byari byagenze nyine muri kijya kiganiro urabizi ko ijambo ry'imana ridusaba guharira kuko udahariye nawe ntizoharirwa rero yo kujya mu ijuru utegeza kuba ufite kuza uharira rero twebwe twaramuhariye ndashimana yo mwicuruko n'abavyeyi bacu batandu baturongora muri kino gicuru n'abavyeyi beze Imana ibampezagira aho bari nabonye ne baramuhaye imbabazi igome ego Imana ibaho umugisha baramuhaye imbabazi kandi n'abandi bose barababarira nyene n'abavyeyi b'abarundi abarundi bose baragenda n'abavyeyi beza barabizi ko bisita nyene bikagenda ukundi ariko Imana ibaho umugisha ko bashoboye gutanga izo mbabazi.
Ni byiza cyane numva ari ubuhamya temonyaje ikomeye cyane Dudu, kandi turagushimiye ko nawe wasangiye ubuzima bwawe natwe n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bagashobora kumva ikintu nk'iki gishobora kwacara gushikiye. Ariko muri byose umugabo wawe muri kumwe, duhinduke gato tukavugana na Bienvenue Kagisye hari nawe umugabo wawe. Bienvenue, urumva uko byamugendeye madame, yabaye mu bihe bitoroshe igihe utaruhari, izo kanatsinda no mu gihe wari uri mu buhungiro warumvise ikiganiro cyaciye ku Ijwi rya Amerika aho umukenyezi wawe umufasoni wawe yavuze ubuzima bwiwe, aravuga umubabaro yari arimwo, hama yongera navuga yuko abantu wari wagwanyije mu buryo bwa politike ni nabo batangiye kumufasha, ni nabo bamubaye hafi, ni nabo bamwitayeho. Wabyumvise gute, wabyakiriye gute uri mu buhungiro ico kiganiro wumvise wacakiriye gute?
Murakoze ku mijambo. Ico kintu sandere no kubwira kuri kanko cyo ku mutima anini kuba ntari hagufi y'umuryango, ntari kumwe n'umuryango, aba yarabutaye nkaba kure yawo sinse no kumenya situasiyo y'umuryango. Ikintu cya mbere cyabanje kunkomeretsa mu mutima, ikigira kabiri nacyo nakomererwa mu mutima no kuba nagendanye n'abapolitisiye, kumbure bantegeye mu bibazo nabo nari mfise, nanjye ngira ibishobisho kuko nta kazi nari mfise kandi nari maze igihe nabaye nta kazi mfise, urabona nabo ntafite kintu kirashika, ariko ko nagize agahinda maze gushika muri situasiyo yataha iko nabo n'abantu sangiye ingorane nyine turi kumwe kuri byarambabaje cyane. Reka rero ho ntangura nyine rero iyo ushitse ahantu utekanye utekereje washitse mu hantu ushobora gutekereza nyine narafashe umwanya wo kugera Imana, ndaritega Imana, ndasenga Imana, ndaca bugufi, ndaca bugufi nyine kuko maze kwigira mu kibazo kandi Imana ishimwe nta kindi.
Udozijwi gato, udozijwi tukumve neza.
Umuntu araca mu kibazo hanyuma kugira ngo Imana nayo imucishe bugufi, hanyuma iyo yicishije bugufi Imana nayo ikamubwira neza ikamuharira. Rero maze imyaka twari tumaze aho maze kuba ndose agatelefone naraje ngaha nabwibuganda canzaha i Kigali ntangura kumva ndumva amakuru
kuri Facebook.
Ego ndamenya ko umuryango wanjye ukiriho bameze neza, barambye situasiyo yose ibyagenze. Rero muri kwa guca bugufi nakubwire mu iyo situasiyo nari ndimwo aho hantu nari ndi kuri kwita nari mfise n'ibyo nari mfise bari nari nayo nako ibintu turimo ntabwo ari ibintu bifatiye icyo bituma cyane guca bugufi warundi nkagira ngo saba imbabazi kugira ngo nabo baduharire, kandi ipo za politiki zatumye abantu bahungabana, kandi murabizi ko kuva faro zamyeho zari zagumye politiki zagumye zikinirwa mu bantu ugasanga bari ingorane. Rero ko tukiriho nabyo nize gushima Imana, kandi nabo twagize bavukanye cyane mu tuvukana nk'abarundi nabo kandi ko bariho kandi tumasanga twaye turi bazima nize gushima Imana.
None ga Bienvenue, muri uko kuba mu buhungiro, muri uko kugira umutima uciye bugufi, utanguye kubona ukuntu ibintu byariko biragenda nk'uko we na bagenzi bawe bari babyifuje bitagenze, umutambukanyi wawe umufasoni wawe yagiye kwirajya akavuga ati hari amahoro mu gihugu tahuka, waciye uvyakira buno nyene byagenze gute kugira ngo utangure kwiyumvira yuko koko ibyo yavugiye kuri radio byo bari byo utangure wiyumvire kumbere ko wotaha mu Burundi.
Kwa menshi bakuru urazi yuko y'umuntu se kamere nubwo umuntu yishika gahungabana akaja mu bitari byo, ariko hariho kamere y'ukubaha Imana iri mu mutima w'umuntu isanzwe. Hanyuma iyo umuntu rero aciye bugufi harabaho isezerano, akabaho Imana ikaguhishurira ukamenya by'ukuri ko amahoro. Hanyuma hejuru y'uko yo kumenya ibyo Imana iguhaye ukakurikirana ukaraba ukumviriza ukaraba by'ukuri ukabona ko ari amahoro. Ubwo rero uko kwizera nagize niko kwatumye fata ingingo yo gutaha kugira ngo nibonere Imana ko nasanze n'ukuri amahoro ari mu Burundi ararenze sino kubesha. Niwe ntabwo ari bishobo bishumi ko kuri niwe n'ibindi bintu nibonera mu Burundi n'amahoro n'amahoro twema. Ma abari nyuma barashonka amakuru atandukanye n'ukuri ari naze twono saba Barundi twema bareke kuza barahungabanya abantu bari hanze bavuge bari mu buhungiro bararonka amakuru abantu batwara aya makuru ugasanga abantu sahaza nk'ubonetse amakuru apfuye kandi Abarundi bamwe barushe bashaka n'ubwo bashobora no kwitahira.
Birumvikana. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga turi kumwe na umuririmbyi aririmba indirimbo z'Imana Justine Uwimana batazira Dudu ari kumwe n'umugabo wiwe. Abamwibuka twaragiranye ikiganiro haciye amezi atatu aho yatwiganiye ibibazo yararimwo, agashimira Imana ko yarafise abamubaye hafi muri ivyo bibazo. Ivyo bibazo navyo bikaba vyatewe n'intureka za politiki zabaye mu mwaka wa 2015. Dudu yaratwiganiye ukuntu umugabo we yari yarahunze kuko yari yabaye mu bantu bagwanye kwitoza kwa Perezida Petero Nkurunziza, ariko kandi yuko nubwo vyari biruko uwo muryango nyene w'umukuru w'igihugu akaba ari nawe wamubaye hafi uramufasha, eka n'abandi bagenzi biwe b'abakenyezi bamuba hafi baramufasha. None uno munsi tugize amahigwe twaronse bempi, umugabo wiwe yaratashe uko yari yamuteye akamo ku Ijwi rya Amerika amubwira ati tahuka. Umugabo we yarumvise ako kamo arataha mu gihugu, ubu bari kumwe turi n'iteka rero. Turishimye cyane kumva muri kumwe kandi mugashobora kugaruka hano ku Ijwi rya Amerika mugashinga intahe y'ibyababereye ko n'ubuzima bwanyu uno munsi. Reka tugerageze kubashira abatumire bacu ku wundi murongo, ndumva ko utari kurumvikana neza ariko tubandanye ikiganiro kugira ngo mushobore kubumva neza. Bavuga Radio Ijwi rya Amerika
muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie. Uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu uri kuri ngo ndumirange.
Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo ari cyo dushinzwe.
Eh. Ariya mwe bwa muri he?
Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka tubandanye ikiganiro muri kumwe na Oriane Itangishaka ku Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Justine Uwimana batazira Dudu, muririmbyi w'indirimbo z'Imana. Abamuzi cyane cyane bamuzi ku ndirimbo yaririmbye yitwa Imana yacu ni nziza. Turi kumwe kandi n'umutambukanyi wiwe, mugabo wiwe Bienvenue Kagisye, yahungutse ari mu gihugu akaba baje gushinga intahe. Ikiganiro twagiranye haciye amezi atatu na Dudu Justine Uwimana yarateye akamo umugabo wiwe ngo atahuke yuko hari amahoro mu gihugu, hari umugabo warumva ko kamo. Rero turi kumwe nabo uno munsi tuganira kuri uno munsi wa gatanu, aho tusanzwe tuganira ibibazo ubuzima bw'abakenyezi. Rero turi kumwe nabo ku murongo. Tubandanye rero ku murongo tuganira nabo. Dudu, muri uko kwakira umugabo wawe ahashikiye mu Burundi, ndabwiwe ku murongo yuko twababuze ku murongo telefone irike iragorana gato ariko reka tubandanye ku murongo tubarondera kugira ngo bagaruke tubandanye tuyaga ijwi ya Amerika.
Nuko imisozi ikikije Yerusalemu niko Uhoraho akikije abantu biwe. Haleluya. Uwo niwe yabwiye Yakobo ngo ntutinye, nzokuramira n'ukuboko kwanje kw'iburyo. Uwo niwe waduha ibyizigiro byo muri kubu muri kazoza. Uwo niwe wabana natwe ibihe byose. Ndakubwira ngo ntutinye nshuti yanjye, hari ibyizigiro muri Kristo Yesu. Hari ibyizigiro kuba mumenye. Haleluya. Hari ibyizigiro. Hari ibyizigiro.
Umuririmbyi Justine Uwimana batazira Dudu yaririmbye akaririmbo ibyizigiro ni wo mutumire wacu be n'umugabo wiwe uno munsi mu kiganiro muri isanga. Umuririmbyi nkaba mwibuka twaragiranye ikiganiro hacia amezi make, uno munsi twamugaruye afise ubuhamya, afise temoignage yaho yari yaravugiye ku ijwi rya Amerika asaba umugabo we gutahuka. Uyu mugabo yaratashe nyuma y'ibibazo bya politiki byamutumye ahunga igihugu mu gihe yarari mu buhungiro. Yarumvise ikiganiro ku ijwi rya Amerika. Nibo dufise ku mu kiganiro cy'uyu munsi nubwo telefone zabaye zigorana gato, ariko reka dutangure twakire abanyonyi biradijwe rya Amerika bafise ibibazo n'ivyumviro. Reka tubanze twakire uwitwa Nsengiyumva. Wiriwe neza Nsengiyumva?
Yewe.
Ego Nsengiyumva
n'amahoro.
Amahoro neza.
N'amahoro ngaho ku ijwi rya Amerika.
Ego.
Hanyuma nkurikije uko ibiganiro mwasizeho, ni uko abatumire batari ku murongo muri uyu mwanya. Nagomba kubashimira cyane ukuntu bihanganye nyuma y'ibibazo byinshi, kuko bijyanye n'ingo n'imiryango, iyo aba bana batari kumwe usanga kenshi hashobora kwaduka ibazo bitandukanye ndetse no n'urugo rugashobora gusambuka.
Nego
ndashaka
nimwashobora
kubaronka kandi ku murongo kubambariza n'izihe ngugu bakoresheje cyane n'ikihe kigwa bashobora gukura muri ibyo bintu byashitse, kuko ibyo bibazo by'abashyitsi hariho benshi muri kino gihe basanzwe babirimwo, ariko hari abo ingo zabo zishobora kuba zaramaze no gusambuka, ko hari abo tubona usanga imiryango bamwe barahungiye kure, abandi ugasanga bisa naho ingo zamaze gusambuka.
Birumvikana cyane rwose. Urakoze cyane rwose Sengiyumva. Turiko turabandanya kubaza na ku murongo ndabwiwe mu binga bw'ivyuma yuko bakiriko baragerageza, ariko bagiye kubaronka ko telefone nizo ariko ziracamwo neza. Urabajije ati nizihe nguvu bashoboye gukoresha kugira ngo bagume muri ivyo bihe bace muri ivyo bihe bitoroshe, ariko wabajije kandi n'icigwa buha abandi, kuko nkuko bivuze ni benshi bariko baraca muri ivyo bibazo muri iki gihe. Hari abakiri mu buhungiro kumbure yari abatajanye n'imiryango yabo bagitandukanye. Urakoze cyane Nsengiyumva. Radijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko twababwiye umutumire ni Justine Uwimana Batazira Dudu, ni nawe ariko araririmba ko karirimba umwumva. Ndabwiwe ko agarutse ku murongo. Dudu uratwumva?
Ndabumva cyane.
Mare shimwe ko dusiye
kukuronka. Ndabumva gose, ego me ndabumva.
Ego, ni byiza cyane ko dusiye kukuronka. Abanywanyi baratanguye kubabaza ibibazo. Turaronse Nsengiyumva bajije ikibazo, ariko mbere yaho yuko wishura ikibazo cha Nsengiyumva, nashaka ubanze wibutse abatwumva n'abatashoboye kumva ikiganiro haciye amezi atatu cyo twagiranye, twibutse bimwe mu bibazo waciyemwo. Kumbure byahatswe gusenyura urugo rwawe, urugo rwawe rwahatswe gusenyuka gute?
Egome cyane, murakoze kuba takurikiranye ikiganiro twari twakoze mu mezi atatu aheze. Urabona urugo rwashatse gusenyuka, kuko urumva iyo Imana ihezagiye abantu kugira ngo babane, hama ugasanga Satani arateye urugo, hari ibitera byinshi urugo iyo umuryango wugurutse wo kugira ngo abadayimoni binjire. Urumva urugo rurategwa nyene, kuko urubaza urugo umugabo niwe mutwe w'urugo, ni ku ijambo ry'Imana ribivuga. Rero umva aho umugabo rero agire mu ivyo bintu vya politike, ugasanga ari kumwe n'abiyitanga n'abakozi b'Imana, ugasanga rimwe na rimwe bababwira ibintu bitameze neza. Naragize ingorane, narahakomerekeye cyane, nahagize ingorane zikomeye, ariko Imana yarabanye nanje mu kuronka abantu baba mama bamfasha bamba hafi, na cyane cyane bifatiye mu gusenga Imana, kuko iyo umuntu asenze Imana burya Imana niyo mutabazi wa mbere cyane iba hafi y'abantu iyo bari mu bibazo. Igome urumva hari abagusuzugura, hari abakugaya, urabakwigenza ko mu buryo bushanke buriya, ariko turushishwa kumesha n'umwami wacu Yesu Kristo. Iyo usenga Imana, Imana irakuvugira. Ego hariho n'abaca bifuza kugwinjira, ugasanga bakiyemburizi cyane ziriya. Iyo utabaye maso rero ngo usenge Imana yo mu ijuru, biba ibintu bigoye cyane.
Uravuze Imana, Nsengiyumva yabajije ati izihe nguvu wakoresheje, izihe nguvu kugira ngo ushobore kugumya urugo rwawe. Nubwo mu kiganiro giherutse wari waratubwiye yuko nkuko bivuze ati hari abashatse kugwinjira, waragize intege nke, birahakwa kuba inguvu wazikuyeho, kandi ni ikihe cigwa woha abandi bariko baraca muri ivyo bibazo waciyemo?
Ego inguvu za mbere novuga no gusenga Imana yo mu ijuru. Imana ni netoye, ni hemuka. Iyo usenze Imana, Imana iragutabara. Ingufu za mbere novuga nazikuye mu masengesho, kuvaho mvuganiye Imana ikanshira inzira, kujya nababwiye byagenze mu kiganiro cya mbere, Imana ikanshira inzira nkavugana na nyakubahwa Mama Buntu, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Hari ukuntu yanyinjije mu kwiga gusenga ukundi kuntu ntari namenyereye, aranyigisha gusenga, aranshingira inahe ivyamubaye ko, aranyigisha cyane, arambwira ko cyane cyane igihe cyose ndoshira umutima ku Mana ngasenga Imana, Imana idontabara. Aranambwira, aranyigisha ku bintu cyitwa kwihangana cyane, aranyigisha ku bakenyezi bagiye barihangana ko babikuyemo intsinzi. Egome aranambwira nawe ati kugira nanje n'umunsi mbe ndaha nuko nihanganye. nanje urumva hagati yije maze kumbi naye yiwe hamwe no gusenga imana ukuntu yagiye aranyigisha gusenga imana kwegera imana kandi cyane birushirije uko no banarabikora nibyo byatumye uno munsi nanje shobora kuba ndi mu nsinzi ngiye gusura kubana n'umushinga naye wanje. Murakoze cyane.
Murakoze cyane. Reka nawe nyine duhindukire tumubaze ako kabazo nyene umushinga nahe bienvenue kagisye nze insengi yumva yabaje ati nizihe nguvu wakoresheje kugira ngo aho wari uri mu buhungiro ntiwihebure canke ushobore kugira nizo nguvu zo kuvuga ati ndatashe mu Burundi nike cigwa uha abo babari ko baraca mu bibazo nk'ivyo mwaciyemo.
Murakoze icigwa cy'ambere no tanga nuko nkuko navuga icambere nuko muriyo baho mu buzima yubaha Imana imbere ya byose akubaha n'amategeko yayo. Ikigira kabiri uko umuntu akamenya kubaha abantu abamukuru w'igihugu ukamenya kubaha abakuyoboye ukaca ukicisha bugufi nicyo kintu cya mbere numva ko kuko nicyo kizana ibintu byose niyo ngaruka y'ibyo byose byitwa ingorane bishika ku muntu. Icyo kintu rero nicyo mbona cya mbere nicyo cigwa na utanga nkabanza nkabwira abantu nk'abayoborwa nkajewe butangura bakamenya ko kubaha uyu abarongoye icyo kintu cya mbere kizi ubwa mbere ya byose uko ijambo ry'Imana yavuga ngo tanduka ijambo ry'Imana yatubwira ngo tandukana n'ibibi ukora ibyiza urondera amahoro yakurikiye kugira ngo yashikire. Iryo ni ijambo rifatika kandi ryumvikana kubaha Imana ku bantu bubaha Imana.
Murakoze cyane.
Ibyo rero nicyo niyo mpanuro natanga ku cyane cyane ku bantu bari mu ngorane ni bubaha kubaha Imana kubaha abayobozi niyo mpanuro ya mbere natanga. Ibisigaye nabyo turifatanije n'abarundi bose abashaka kuzohunguka bazohunguke kandi igihugu kizobakira umukuru n'uruko afise urukundo rudasanzwe azobakira n'umunyamahoro. Icyo cyamurambye n'ishyamba yagiyemo yaranzwe no kuba umuntu w'umunyamahoro akunda abantu agakunda kugira n'ikigongo rero ngaha mu Burundi yaragitanze abantu nibahunguke baze barazokwakirwa ubusa bufite ikosa zose ari ikigongo.
Murakoze cyane. Reka tubandanye ku murongo abanywanyi b'ijwi rya Amerika nabo nyene bafite ibibazo n'ibyiyumviro. Twakira uwitwa Daniela. Uraho neza Daniela?
Mwiriwe neza. Mwiriwe neza.
Nduzi ijwi Daniela, duhamagaye uri hehe?
Ndi Bujumbura.
Duga ku ijambo.
Ego, murakoze kuma kanya muri kino kiganiro. Ndashimiye abatumiye mu bande mukirije mutiyamo ndabaramutsa. Hanyuma ariko nafite intererano hamwe n'akabazo k'uwo muntu yari yagiye ashoboye guhunga akaba yagarutse n'ibyiza akagaruka mu Burundi kuko ni heza natwe niho turi turahabaye kandi tubona amahoro ni yose. Ariko mugabo ikibazo afise ushobora kwibaza yari yagiye bigenze gute hanyuma kugira ngo ashobore kugaruka yabyumviyeho gute ni kakamo leta yagenda kubatera hanze kubahunguka cyane ibindi byaje mu buryo bwo gusenga Imana yamuhigayimwereka byagenze gute nashobora kubitahura neza ngaho karasigura ukuntu ashobora kugaruka. Hanyuma kandi acashimira n'umufasane wiwe kuko yashoboye kwihangana ibyo bihe byose agashaka kurera abana. Biragoye abana bane ni benshi ariko kugira ngo umuntu ashobore kubarera abagaruka n'umuntu muri baregwa n'abantu babiri nikintu kigoye nkamushimira. Mugabo ndifuza ko yotanga umuco akavuga ati byagenze uko byaje mu buryo bw'Imana. Imana yarampishurira enyeka ko umukuru w'igihugu nyir'icubahiro ariwe ukuntu yabibonye ukuntu yabitahuye mu nyuma yashoboye kubitahura neza ngira ngo yoduhe umuco. Murakoze.
Katumuha akaryo buno nyine yakwishure mushinga nahe bienvenue duga ku ijambo kuri icyo kibazo cya Daniel.
Bara numvishije neza ni ngupu twakoresheje nta ngupu twakoresheje atari ugusenga Imana.
Oya, yabajije
ati
ngerageje gusubira mu kibazo ciwe yavuze ati wobaha umuco neza na neza kukungene vyashitse kwaho wahunze gute vyagenze gute umutima wawe wahindutse gute nyuma yaho ufatiye ingingo yo kugaruka mu gihugu ubanza ukabaho umuco neza ngene byagenze dusubize inyuma udutware mu 2015 byagenze gute
2015 uburyo byagenze ni kibazo cyaca ibibazo bya politiki nabaye mu gihugu nta rimwe biyobeye hanyuma cyangwa abayobozi abayoborwa abarundi iyo nanjye nabaye mu bandi aho ngabanyiki yewe kinakoze nuko nabaye nyuma y'umupolitisiye yaba twabana mu ahantu nari mbaye yitwa Udifaxe ndabitoreye iyo rero niwe bavuga ko yoba yarambereye intambanyi mu kumprofita kuko nari mfise icyo kibazo cy'ikotaka mfite akazi mfise imungorane kandi rero nakumvanye kugaruka gutunga umuryango w'abana bane icyo umuntu umwe yifasha mu rugo n'ibintu bibaza umuntu w'umugabo mu rugo ariko rero kandi mu kuntegera muri icyo kibazo sinkisigura yuko nanjye ntari gufata inyungu ntirekanye nemeye iki kibazo mfise urumva ni satani nyine yantegeye muri izo ntege nke nari sinarindimo
tugerageje gusobanura gato uyu mupolitisiye Audifaxe muvuze n'uwatemera ukwitoza kwa Petero Nkurunziza ni mu bagwanya uko kwitoza kwa Petero Nkurunziza mwarabagenzi mwarakorana niwe mwari muri kumwe ico gihe byagenze gute
cyo twaraje we mica mbere natuna yawe twarabana twarabana kuko yaba mu nzu ya Nekaje nanye nka muri Alex yawe twa dupangiye umuntu hanyuma niwe yaramenya ikibazo nahuye nacyo niwe yarakabona nirwa ngaho aramenya situasiyo yanjye hanyuma aranyinjira cyane kugira ngo amenye anyifatire nabyo rero byatumye rero ambwiye asaba kuno b'umushoferi wiwe acyansaba kureye cyamba umushoferi wiwe mu cyo gihe rero acaba kumagenagana n'abapolitisiye akampemba mugabo nisanga nyine ndi kumwe n'umupolitisiye kandi mu nyuma ajya mu bapolitisiye mu bagwanira leta rero ndabyisangamo kandi nisanga ko no mu bandi bandi mu bantu barondegwa yararondegwa nk'umuntu yakoze ariko aragwanya leta yewe nanze natabyonze mu nyuma rero acansanga nanjye ndimo acambwira yuko ndimo mugandereza ko kwari kuntera ubwoba kugira ngo singire ngumire tugume turi kumwe acambwira yuko burya ngo twese barondegwa ngo nawe kandi ngo urimwe ngo makuru ndayafise rero cyamba umuntu w'umunyabwoba hageze no guhunga mu ngara nawe
mushamuja mu Buganda uko rero Daniel abaza ati none byagenze gute kugira ngo ufate iyo ngingo y'ukuza twavuze mbere yuko ikiganiro mutambukanye yakoze ku ijwi rya Amerika cafashije muri iyo ngingo y'ukugaruka mu Burundi yashatse kumenya ati byagenze gute kugira ufate iyo ngingo ugaruke byarakoroye
kugira ufate ingingo yo kugaruka yarasinze kuba nakubwiye ko hazasabye guca bugufi ubwa mbere ababuka cyangwa gufukura ngo ndanyene ko ari ndi mu bintu bidashobora bitari byiza bitari byo hamwe no gusenga ndamena ko izo ndimo atakuri kuri mu nyuma rero ndabona ko ntegerezwa kwegera hagufi y'umuryango kumaze ari wose nsanga nsenga ngo kandi nsenegera nje muri mu anegera mu ngunza hamwe negera mu Rwanda ntango bakonde ngene n'ubundi umuryango nakaje kumenya rero situasiyo y'umuryango hamwe ni kumenya by'ukuri kuba nari mfise ko nizera ko hari Imana yaba yarakoze nasiye nsanga by'ukuri Imana yonyine yakoze ibikomeye mu muryango kuko nasanga umuryango wararinzwe baragiriwe neza abonasiriye n'abo aribo bagiriye neza umuryango wanjye nizo nzankoze ko cyane ndabimenya ndamenya ko bafashirije abana umwana yagize na agisida bamugonga n'imodoka ndamenya ko nyine icyubahiro ariwe yatanze amafaranga kugira ngo umwana ave mu bitaro ibyo byose ndabitahura ndamenya ko habaye iby'ukundi bidasanzwe numva byankoze ko cyane ndavuga nti ko biri kose imana ifite icyo yankoreye gikomeye mu muryango rero ndahitanyibona yuko ibyo nizeye ariko kuri
murakoze cyane reka twakire n'abandi ku murongo wa telefone turafise Emile wiriwe neza alo Emile
Winda bumva.
Amahoro neza.
Amahoro.
Kibazo cyangwa icyumviro ufitiye Dudu na Bienvenue?
Ego njye nagomba ntere ku ntererano abo batumba n'umuryango umwe umwe yaryahunze mba nihenze n'umugore we umenga umutambukanye umenga yagumye ngaha mu gihugu. Ego yavuze ati birababaje kubona yari yaratandukanye n'umugabo wiwe ni ukuri nanje namukeza mu bandi kungene yifashe icyo kiringo cyose ariko nkamubaza akabazo kamwe yavuze ati mu guhunga hari abamubeshi ngo biyita ngo barasenga aravuga yuko yabakurikiye ngo biyita ngo n'abasenzi nagomba ndamwibarizwa mupfasoni ega abo bavugana ngo biyita barasenga bari bandi bari uwo disakisi bavuga akabazo bagira kabiri mbega abantu basenga umuntu yobamenyera kuki navuga ati abantu basenga by'ukuri umuntu yobamenyera kuki murahoze
murakoze cyane Emile Dudu duhereye kuri wewe ibibazo bya Emile nizere ko wabyumvise arabaza ati abo basenzi bavuga ati nuwo difax cyangwa barabandi basenzi bari kumwe n'umugabo wawe cyangwa yongera abaza ati abasenzi umuntu yobamenya ate abasenzi nyakure
murakoze cyane ego murakoze cyane kumbaza icyo kibazo abo bita basenzi nuwo mugabo yitwa Odifatse ndabitoreye musanzwe muze ibiganiro ya Marika arashikiriza avuga ngo Imana yavuze ya Marika ararungika ama audio kuri za Facebook za WhatsApp acyoza inzego z'igihugu acyoza akoresha izina ry'Imana ibintu byose akora yiyita pasiri kandi urumva ijambo ry'Imana yavuga ngo tuzobamenyera ku byo mwama urumva wami bijabijya nyine nibyo tuca tubona ariko bami imbuto nziza z'agakiza turamenya yuko usenga by'ukuri rero wa mugabo Difasa sinumva ingene yari kuba yitwa ngo arasenga hanyuma agaca aba mu ba mbere bahamagarira bene gihugu mu ibarabara bagacurira amapine bakica bagasangura ibyo mu gihugu kandi yumva ko asenga umusenzi nyakuri inyishu yiwe arasenga Imana Habimana ikamwishura si mu kujya nta namwe murongo no banarasomye ko abantu bama bariko baragarariza abantu bose bagarariza kuva na kera muri Bibiliya baca bagira ibibazo baca bagira ingorane rero uyu munywanyi yambajije ati mbega usenga umumenyera kuki usenga umumenyera kuki ku byamwa ivyama yama ibi biraboneka ko ari iby'abasenzi biraboneka inyishu ziwe ararindira Imana ikavuga ararindira nk'akarorero ndaguhaye muri Bibiliya nka Ana urabizi ko yari umugore atavyara umugenzi we Penina niwe yabyara ariko Ana ntiyigeze yerura kuri Penina n'umutse n'umwe Ana inyishu ziwe yama ajya ku Imana akaririra Imana ati Mana ndagusabye uzombe umwana Samweli mu gusenga kwiwe Imana yarishuye Ana yari gushobora nawe nyine ngira kugira magreve akagararira umugabo wiwe kunuku ariko Ana ntiyigeze asuzugura Penina yagumye asenga rero uwo Difasa nawe iyo yari kubasenga Imana yari guca bugufi agasenga Imana hama Daporo akubaha abaganza kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo nta kuganza kutava ku Mana ntiyari rero gukreya imidugararo yatumye imiryango myinshi itanatana ugwaruka rwinshi rukahapfira kubera abo banyepolitike babigisha ko gutora imiti y'ibibazo ari ukujya mu mabarabara ari uguturira imiduga ari uguturira amapine urumva aho si inyishu zibonekeye ariko inyishu ziboneka iyo umuntu asenze Imana irishura kandi iravuga mu gacerera Imana iravuga ntangere ataco wononye atagreve kuko Imana nisaba kurinda kwiyamamaza nisaba yikurinda kwita ibintu gusambura ibi oya Imana irakwishura no mu gacerere murakoze cyane
murakoze cyane kumbure na Bienvenue shaka ko afite icyo yongera ko kuri icyo kibazo allo Bienvenue turi kumwe
yego ndagunga
aricyo kongera ko kuco Emile yari yabajije ati abo bantu basenga bo barabayobeje kuri ico kintu kivuga ko iki abantu bavuga ko basenga ariko ibikorwa byabo kumbure nko kumukenyezo wawe vuze ati bitajanye nuko gusenga
icambere cyo no menya n'abo bantu bacyabutangira kumenya ngirango magiye muza murumba n'abantu bavuga amajambo n'abavugishwa bakaza bafite amajambo yiteye ubwoba abantu y'ibintu ngo bigiye kuba ariko ntabwo bijya byeri ntabwo mbona kurikwa nta kuri kwari muri bijya bintu ni kuza abantu babikurikira ibintu barande kwikirana kwisenga neza bakakurikiza kashishoza ibintu bya byabaye byari inyuma cyane bigaragara ko byari inyuma bikabije yari politiki mu zindi niko ndabibona kuko iyo ikintu ari ukuri kigaragaza uko kiragaragaramo imbuto y'ukuri nyine mugabo iyo kibayemo amafuti agitera abantu isanganya gusa n'amayesheke gusa n'ingorane gusa
murakoze cyane radio ijwi rya Amerika isamiraniri i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe na Justine Uwimana umuririmbyi batazira Dudu mu Burundi akaba ari kumwe kandi n'umugabo wiwe harakaririmbo twa twavugije telefone yari yacitse kitwa ivyizigiro reka tukumve amasegonda make hama Dudu nawe bienvenue mushaka kugira icyo mukavuze ko Dudu cyane cyane we wakanditse utubwire ivyumviro wari ufise icyo gihe
nuko imisozi kikije Yerusalemu nikuhora hakikije abantu biwe haleluya uwo niwe yabwiye Yakobo ngo ntutinye nzokuramira n'ukuboko kwanje kw'iburyo uwo niwe waduha ivyizigiro vyo muri kubu muri kazoza uwo niwe abana natwe ibihe byose ndakubwira ngo ntutinye nshuti yanjye hari ivyizigiro muri Kristo Yesu ivyizigiro kuba mumenye haleluya hari ivyizigiro hari ivyizigiro abizigiye uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni kanyeganyizo namba bamuhagaze ibihe byose abo ni bo
hari ivyizigiro uyu ni Justine Uwimana batazira Dudu Dudu aka karirimbo wumvikana nk'uko menga wari ufise ukwizera gukomeye cyane icyo gihe cyo bari gihembwa yari yaragiye canke hari imbere yawe
murakoze cyane kumbaza icyo kibazo iyo ndirimbo sinayanditse igihe umushinga nayo yari yaragiye ariko nayanditse imbere yaho gatonya yarakiri no ngaha anye
gufashije igihe atarahari ko kavuga ibintu bijyanye no kwizege no kwizera kugira ivyizigiro
cyane gose nakaririmbo nkunda cyane iyo ndiko ndakumviriza karanyubaka cyane hari ivyizigiro ku muntu yamenye Yesu Kristo urumva iyo ndagashizemo ndumva ndemye cyane kumva ko hari jambo rivuga ngo nubwo igiti giciwe iyo giciwe kiba kiboneka nk'aho umengo ntikizosubira kunaga ariko iyo imvura iguye kigasubira kigashurika kikanaga kikagira amababi kikaba igiti cyiza rero hariho ivyizigiro umuntu yamenye Yesu Kristo birashoboka ko umuntu ashobora kuba ari mu bibazo ukabona ko umengo kabaye nkuko nanjye nabona iyo myaka yose iheza ta kominikasiyo avuga ni yoho baramwishe ntakiriho ariko iyo nishyize mu iyo ndirimbo mise se ndiko ndayumviriza naca numva ngo abari muri Yesu baguwe neza Yesu aca yitwararika ivyabo ni ukuvuga ngo hariho ivyizigiro ku bamenye uwo mugabo witwa Yesu
murakoze radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda bienvenue kuri wewe zindirimbo z'umukenyezi wawe wari uzifise aho wari uri mu buhungiro ni igiki cyagufasha ko wewe yari afise izo ndirimbo agendera ko we mu buhungiro inguvu wazikura heza kubandanya ubaho
jewe mu buhungiro ahantu nari ko narinda aho kubuzima nari mbayemo nta ni telefone nashobora kuronka akine ndakina cyo rakoroma cyo tuba kijyanye na communication niyo mpamvu jewe no kugira yuko na sende muri nyine usengera mu bugara kwa sino kubesha sende mu bugara kwa kandi yitege imana nyine yumu ari mu kibazo gikomeye bisiga witege imana ariko cyo nari cyo ndi gusa nakomeje ibanga nakomeje amasengesho ndashyiraho na za frigo priere nkomeza gusenga ariko niko kuri kwanjye batumye no gutahuka
nawe murakoze cyane reka twakire umunywanyi w'ijwi rya Amerika wa nyuma telefoni zari zigeze kugorana ariko Yohana turi kumwe uratwumva
ndabumva cyane
masegonda make ikibazo cyangwa icyumviro
Ego nagomba nshimira abatumire batahuye ijambo ry'Imana icyo ari cyo. Alo?
Oui, turakumva.
No grashimira kizigenza umutamukanye mukuru w'igihugu kukuntu amwamye hafi amuremesha. Nukuri ndato yakamo n'abandi turafite umukuru w'igihugu n'umubyeyi kandi ama abivuga no mwira bavuga ati Imana yo mwijuru. Imana yo mwijuru kandi nawe urabita kuna kwati Imana yo mwijuru niyo ntoye kwicabona arakunda guharira abo bantu bagore mu buhungiro barafise kuza mu Burundi nkamperereye mu ntara cy'itoke mu gombo n'ukuri na mahoro abantu batatu kizi abo bantu ndabakeje ndabakeze barazigisha n'abandi babatera kamo umva iyo ntumbero bafashe kumenya Imana no mugenzi w'umupfaso na gatahuka arazi abo bagoranye yasize inyuma abatumwe ko abahindemesha murakoze
cyane murakoze cyane
mu biganza by'Imana nani
ego murakoze cyane tuko turaje ku musozo w'ikiganiro reka duha abatumire akajambo kanyuma dusozera mushinga nahe bienvenue kagisye akajambo kanyuma ma seconde make
cyabo cyanyuma ndashimiye kandere abatwakiriye bakatubira n'imbabazi kigize kabiri gashaje abantu bari mu buhungiro ukuri batahuke bavuye muri ayo majambo n'ibyo nivuga abateka mutwe guteka abantu bateke mutwe ku buhungiro bakashaka kuba profita mu buzima bwabo barimo icyo kintu bakibagisokokemo bitabire Burundi muri kigiye kubakira kuko kubakira abantu batahutse neza nta ngorane umutekano uriho urakwiriye n'ukuri
murakoze cyane kwitaba buno butumire bw'ikiganiro mugatanga ubuhamya bwanyu intahe yanyu nawe Dudu Justine w'Imana akajambo kanyuma n'impanuro kumbure w'ubufise ku bakenyezi bace mu byo waciyemo Imana yarakugiriye neza irakugarurira umugabo wawe ariko abakiri mu bibazo uwo bahanura iki akajambo kanyuma
murakoze cyane akajambo kanyuma mfise nubwira abakenyezi bagenzi banje nuko cyane n'icyo bizera Imana irashoboye byose kandi basengera ingo zabo cyane bazibere maso kuko Satani arashobora guca mu buryo bucanke buri ariko baba abantu basengera ingo zabo abana abashinga naye babo baba abantu bateranira urugo rwabo hanyuma icya kabiri nubwira abakenyezi banzi bagenzi banje n'abandi bose ni ukwihangana ego icyaba kwihangana ni cyiza cyane nk'uko nakivuze mu kiganiro giheruka iyo umuntu yihanganye ashika ku kintu kizima
ego murakoze cyane
kwihangana
ego murakoze cyane gose Justine w'Imana nawe bienvenue kagisye kwitaba kino kiganiro ndashimiye namwe mwese mwahamagaye mukabaza ibibazo n'ivyumviro n'abadoteza amatwi ndashimiye na Kimenyi Innocent yadufashije mu buhinga bw'ivyuma no kwegeranya ikintu kiganiro mwari muri kumwe na Oriane Itanga Ishaka ndabashimiye mwese.
Iri ni ijwi rya Amerika.